radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abantu batari bake bakomereke mu myigaragambyo yari yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo baravuga ko bahura n'inzitizi nyinshi
ko botworohereza seje nk'abadandaji bakora urudandaza rutoroto njya bukambibi, kuko izi ntambamyi zose zigira twebwe badandaji bato bato abadandaji banini banini batakozi bashikira.
Olive Mutoni, umucuruzi. Ingabo za Isirayeli kuri wa gatatu zishe abantu batandatu mu gitero zagabye muri Cisjordania. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ingabo za Isirayeli kuri wa gatatu zishe abantu batandatu mu gitero zagabye muri Cisjordania muri Palestine. Biratangazwa n'ibiro ntaramakuru by'ubuyobozi bw'abanyapalestine wa Fafide Niyongabo.
Iryo torokanizo ry'amakuru ryatangaje ko indege y'ingwano ya Isirayeli yarashe amabombe mu ikambi y'impunzi yitwa Nur Shams hafi y'igisagara cya Tulkarem. Igisirikare cya Isirayeli cyatangaje ko cyakoze igikorwa cyo kurwanya iterabwoba mu ikambi ya Nur Shams, kandi ko intego zacu zatewe n'umugwi w'abantu bari muri iyo kambi bakoresheje amabombe. Inzego za Isirayeli zavuze ko indege y'ingwano yazo yateye umugwi w'abo bantu. Zongeye ziramenyesha ko zahagaritse abantu 14 mu gikorwa zakoreye mu ikambi ya Nur Shams no mu gisagara cya Hebron. Uruhagarara n'ubwicanyi byariyongeye mu ntara ya Cisjordania kuva Isirayeli itanga ibitero byayo mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas bwatangaje ko abantu barenga 300 bishwe n'intego za Isirayeli mu ntara ya Cisjordania, hamwe n'abanya-Isirayeli bagereye muri iyo ntara.
Ingabo za Isirayeli zagabye kandi ibindi bitero by'indege by'intambara mu ntara ya Gaza. Hari hashize umunsi umwe abategetsi ba Isirayeli batangaje ko bagiye kwagura urugamba rwabo rwo kurwanya umutwe wa Hamasi. Umuryango w'abibumbye woni uravuga ko uhangayikishijwe n'umutekano w'abasivile.
Ingwano yabaye kuri uyu wa gatatu mu buraruko bw'intara ya Gaza ku ruhande rwa Isirayeli yarimo ibitero by'inteko zigwanira ku butaka n'ibitero by'indege z'ingwano. Inyuma y'uko inteko za Isirayeli zinjiye mu bumanuko bw'intara ya Gaza mu gice cya Khan Yunis muri iyi ndwi, abategetsi b'icyo gihugu batangaje ko ziriko zija mu bice byo hagati birimwo n'amakambi y'impunzi atari make. Ababa mu bice byo hagati mu ntara ya Gaza batangaje ko Isirayeli yakoze ibitero by'indege z'ingwano hamwe na bya muzinga mu makambi y'impunzi yo mu bice bya Nusayrat, Magazi na Bureij hagati mu ntara ya Gaza. Ingingo y'igihugu cya Isirayeli yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu bice byo hagati mu ntara ya Gaza yatumye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku munsi wa kabiri ryerekana impungenge zikomeye ku bitero by'icyo gihugu byahitanye abanyapalestina 100 mu kiringo cy'iminsi ibiri muri iyi ndwi. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijeje w'agateka ka muntu Sef Mugango ku munsi wa kabiri yatangaje ko batewe impungenge zikomeye n'ibitero by'amabombe inteko za Isirayeli zibandanya gukora mu bice biri hagati mu ntara ya Gaza. Yavuze ko ivyo bitero byahitanye abanyapalestina barenga 100 kuva ku munsi w'imbere ya Noel. Sef Mugango yavuze ko inteko za Isirayeli zitegerezwa gufata ingingo zose zishoboka kugira zikingira abasivili.
Uburusiya bwagabye ibitero muri Ukraine bukoresheje utudege 46 tutagira abadereva bita drone, nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Ukraine kuri uyu wa gatatu.
Igisirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje ko cyasambuye drone 32 kuri 46 zakoreshejwe muri ibyo bitero. Izitari nke muri zo zarashoboye guturikira mu bice birimwo ibirindiro by'inteko za Ukraine cyane cyane mu ntara ya Kherson. Umushyirangano rejwe intwara we hagati muri Ukraine Iho Klimenko yavuze ko ibitero bya muzinga Uburusiya bwakoze ku muhingamo w'umunsi wa kabiri byasambuye ikibanza abantu bafatiramo amatereni mu ntara ya Kherson. Ni mu gihe bari barindiye itereni bakura muri icyo kibanza. Klimenko yavuze ko ivyo bitero vya muzinga vyahitanye umupolisi vyongera bikomeretsa abandi bantu 4. Ivyo bitero vy'Uburusiya vyakurikiye igitero ca misile Ukraine yakoze ku munsi wa kabiri ku bwato bw'ingwano bw'Uburusiya mu ntara ya Crimea. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko cakoresheje misile zirasa kure. ubushikiranganje bujerwe kwivuna abanse bwo Burusiya bwamenyesheje ko igitero Ukraine yakoze cononye ubwato bwitwa Novokerkas mu kibanza bwarimwo citwa Feodosia. Sergei Aksionov uramatari w'intara Crimea yashizweho n'Uburusiya tangaje mu butumwa kuri Telegram ko igitero Ukraine yakoze cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi babiri.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri @ radio yacu @ no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Grama adresse yacu nibyo wa radio yacu
wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwitwa rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abantu batari bake bakomerekeye mu myigaragambyo yari yateguwe n'abashaka tavuga rumwe n'ubutegetsi kwamagana ibyavuye mu matora. Fidel Niyongabo,
iyo myerekano yari yiyamirijwe n'abategetsi yari afise intumbero yo kunebagura no guhakana ukuntu amatora yagenze abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'itariki 21 igihugu kwezi kw'12 n'abaserukira amashyirahamwe haragmira inyungu z'abanyagihugu. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'iya 21 y'uku kwezi kw'12 n'abaserukira amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu bari basabye ko haba imyerekano yo kwiyamiriza ivyo bavuga ko ari amatora y'ikinamico yabaye basaba ko afutwa. Mushikiranganje w'intwara yo hagati Pierre Kazadi ku munsi wa kabiri yari yatangaje ko iyo myerekano itazorekurirwa kuba, atangaje ko intumbero yayo kwari kugeramira amatora yiruka kuba ko kubera izo mvo leta idashobora kureka ngo abe. Abatavuga rumwe na leta bari biyemeje kugira imyerekano bari basavye ababashigikiye guhurira mu micungararo y'ibiro by'umukuru w'igihugu icicaro c'inamashingamateka no hafi y'ikibuga citiriwe Intwari. Bari bategekanije ko abari mu myerekano bari gutera baja ku cicaro c'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora seni. Yamara abapolisi bajejwe kugwanya imigumuko barabujije amakoraniro ayariyo yose kuba, barakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubashigikiye umunyapolitika atavuga rumwe na leta Martin Fayulu bari bahuriye imbere y'icicaro c'umugambwe wiwe mu gihe urundi rwaruka rwari mu myerekano rwariko ruturira amapine y'imodoka ku ibarabara rija ku nyubakwa y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abanyekongo bagera ku miliyoni 44 biyandikishije gutora bari bahamagariwe gutora umukuru w'igihugu, abashingamateka bo ku rwego rw'igihugu n'intara hamwe n'abahanuzi bo mu makomine ku itariki 20 y'uku kwezi kw'12 bivuye ku bibazo bitari bike by'ibikoresho by'amatora. Amatora yarongerejwe umunsi umwe akaba yarabandanije gushika kuri Noel mu bice bimwe bimwe biri kure cyane mu gihugu. Ibiharuro bya mbere by'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byerekana ko President Felix Tshisekedi ari imbere biboneka n'ibice 79% by'amajwi. Tshisekedi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2019 ariko arondera ikiringo kigira kabiri cy'imyaka 5. Hisunzwe ibiharuro bihari gushika ubu ku majwi agera ku miliyoni 6 amaze guharurwa. Moise Katumbi yahoze ari buramatari w'intari Tunzu Butare ya Katanga ari mu kibanza cya kabiri n'ibice 14% by'amajwi, akurikirwa na Martin Fayulu yatsinzwe mu matora yo mu mwaka w'2018 n'ibice 4% by'amajwi. Abandi banyapolitike biyamamaje bagera kuri 20 ntibashikanye igice 1% cy'amajwi. Muri bo harimo Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018 yoba yarangije mu kibanza cy'11 n'ubusa n'ibice 12% by'amajwi. Kuva ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 abatavuga rumwe na leta bari batangaje ko amatora yaranzwe n'akajagari gakomeye, bariyamirije ibitagenze neza mu matora. Musenyeri mukuru w'Ikinshasa yavuze ko aya matora yarakajagari gakomeye cyane kari kateguwe, yarasavye abanyagihugu kwifata. Ari impungenge zikomeye cyane ko ashobora kuba icyuka kibi gikomeye igihe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba azotangazwa mu gihugu cyaranzwe n'uruhagararwa rwa politike n'ubwicanyi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pierre Kazadi yatangaje ko leta yafashe ingingo zose zikenewe kugira amahoro n'umutekano bibandanye gusasagara mu gihugu. Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yahumurije abanyagihugu ko atakajagari kazohaba. Yavuze ko abatavuga rumwe na leta botegerezwa kurindira iherahezwa ry'ibyavuye mu matora by'agateganyo kugira bashobore kubyitwarira muri sentari jejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro nkuko bitegekanywa n'amategeko.
Urakoze Fidel Nyongabo. Imvura nyinshi yaraye yibasiye umujyi wa Bukavu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo ihica abantu 20 ndetse ikomeretsa abandi 5 yangiza n'ibintu byinshi birimo amazu n'amamodoka. Uvira Vedaste Ngabo.
Amakuru dukura masoko yacu yizewe mu mujyi wa Bukavu aruzuzanya ku ngaruka z'imvura y'imyuzuri yateshe by'umwe mu bice byibasiwe n'imvura yangirije ibintu byinshi ndetse yica abantu benshi birimo karitsiye Nyamugo, Nyakaliba, Nkafu, Ntenderi ndetse na Kikonyi. Aho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu muri karitsiye Nyamugo muri Avenue Industrielle. Amazi y'imvura yarengeye zimwe mu modoka, ahandi naho yasenya amazu, mu gihe ahandi naho hari imiryango yarengeyeho n'ibyondo. Muri karitsiye Nkavu haranyuzuri yazanaga imirambo, ibintu byo mu mazu ibivanye ku mazu yubatse ku misozi kabijugunya kuri Place de l'Independence. Aha ni ahantu hakunzwe gukoregwa amanama ndetse n'iminsi mikuru. Iranze Bienveni ni umuturage utuye mu mujyi wa Bukavu muri komine ya Kadutu yibasiwe n'imvura.
Aha ngaha i Bukavu haba imvura nyinshi yangiriza ibintu byinshi, amazu arabomoka, bantu bagwa mu mazu. Ubu nyine amakuru mfite nuko muri komine Dibanda hantu hitwa Mukukwe hariho famiye ya inzu yaguyeho, haguyemo abantu batatu. Ahandi ni muri komine ya Kadutu hantu bita Nyaruzinya haguye mu nzu umupapa n'umumama, umugore yaranakuriwe nawe abo ngabo bitaza Imana.
Kulondwa Mushagarusa wo muri karitsiye Nkavu yemeza yuko hari umuryango w'abaturanye be bishwe n'imyuzuri.
Imvura zo yabiri hari kandi nijoro mpakubu nyine yari cyari kwigo, ariko noneho inyine abo umufurege umwe ngo tuguhita ngo kawa kwawuze amazi yose nyine ukawuzura nyine amazi ka nyine inzu yari igiye nk'inyine ibana niyo mufurege, noneho umufurege nyine ukawuzura mare kuwuzura ukajyana inzu inzu ikagenda hamwe na famiye yose nyine iryamye nijoro bakabijyana byose.
Ku bwa Hippoclate Murume umuyobozi wa sosiyete sivile muri komine ya Kadutu avugana n'ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yasobanuye yuko abantu bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura kuri ubu barenga 20. Uyu muyobozi avuga yuko muri Nyamugo hapfuye abantu 11, muri karitsiye Nyakaliba 5 ndetse no muri karitsiye Nkavu hapfuye abantu 2.
Watu wengi wamefariki na hiyo kushuka udongo.
Abantu benshi bishwe n'inkangu 20 nawo muri komine yacu ya Kadutu bagira n'umwe muri banda ni 3, ababuze ni 6, abandi nabo dukomeje gushakisha. Muri ibi bihe by'imvura umujyi wa Bukavu ukunze kwibasirwa n'inkangu bitewe n'uko hari abantu bubaka hadakwiriye, abandi nabo kajugunya imyanda irimo amacupa n'amasashe mu ibarabara, bityo bigatuma amazi aburaho anyura bitewe n'uko nta mifurege. Gasore Felix ni umuturage utuye muri Bukavu.
Usenya mu Bukavu inyubakire yaho ya mujyambere Bukavu yubatse mu gisozi twinshi duhanamye, ugasanga biguye, ugasanga n'ubutaka bwaho ntibufashe cyane, bugakomeza gusenyuka abantu bagapfa. Abandi abantu benshi bavuye mu biturage baza bavuye kubera umutekano muke, ugasanga aho bagiye bubaka ni ahantu kabisa hataremerewe kubakwa, ariko nyine kubera ko nta kundi baba bavuye iwabo ugasanga bubaka ahantu hatari hazima. Iyo ni impamvu igera kabiri se n'abo abaturage barenze uyu muhanda kabisa.
Abahitanywe n'imyuzuri bazanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu mu gihe umuhanda nawo wari wafunzwe kubera imyuzuri, abashinzwe amabarabara bawufunguye. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bakiye ku mpaka wa Gatumba uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bahura n'inzitizi nyinshi zirimo kutoroherezwa kwambutsa ibyo baba bashoyemo amafaranga kumara umwanya munini ku mabariyeri kutamenya ibicuruzwa byemerewe kwambuka uwo munsi kandi bamaze kubirangura n'ibindi bibazo bitandukanye birimo impapuro zinzira inkuru irambuye Thierry Ndayishimiye
iyo kumira bariyeri imwe tukajabuka cyarimwe tugenda ikindi kibazo tukunda guhura nacyo cyo gusoka cyane cyane dutashe umva tuba dutashe kwarushe
abo bakenyezi basanzwe baca kuri uwo mupaka bimwe mu bicuruzi abo baba bafise bigwiriyemo imihwi hamwe n'ibyamwa bitandukanye uburobe n'ibindi birimo amazi y'ibarafu baba babanje gukanyisha iyo uganiriye nabo bakwakiriza ibibazo bagira muri ubwo rugendo rwo kujabukana ibidandazwa babivanye mu Burundi babijana mu gihugu kibanye cha Kongo bimwe muri ibyo nuko hari gihe barangura bashika ku mabariyeri bakababwira kwitro kidandazwa uwo munsi kitemerewe kujabutswa amabariyeri menshi bacako bikabatebya gushika iyo baja ntibararoswa kandi karita y'urugendo mu buryo buhoraho hakiyongera koko batagira ahantu babika ibidandazwa byabo ku mipaka Mutoni Oliva numudandaza muto muto
saba nuko botworohereza tuje nk'abadandaje bakora udandaza rutoro tunja gukambiza kuko izi ntamba mizose zigira twebwe badandaje bato bato abadandaje banini banini batakoze bashikira
kindavuga ni kijanye no kutamenya makuru yo kumupaka kubijanye n'ibidandazwa byemerewe kujabutswa umunsi ku wundi
umva dushaka iradiyo iba iri hajya nko kuri frontier hejuru buri muntu wese ategerezwa kumenya ati umupaka ejo udoba wifashe uko nimba njyewe n'umunsi nari nashoye nka mandrena nkaca ndengana n'umuyobozi bavuga yuko ejo mandrena zitazorengana camenya ingene mpindura ibindi
mugenzi we yankundiye Fideline nawe akora urudandazwa rw'imiwe n'uburobe ndetse n'inkoko asigura ko iyo basanze bitemerewe kwambuka abarinda umupaka babibika bakabishyura kuri poste ya polisi canke bakabihereza abantu
tujabukanye n'ibintu tutajya ku mupaka tugaca tubwirwa yuko ibintu bitemerewe kujya ku uyu munsi bigasaba yuko baritunyaga bamaze kubitunyaga bagaca bajya kubirunda muri brigade cyangwa bakabihereza abantu bari mu mahema bitwagwa n'umushef de poste wo muri brigade
yamundiye avuga ko ingaruka zica ziba nyinshi kuko urudandazwa rwabo ruca ruhagarara ahasaba inzego zibishinzwe kubasangiza amakuru hakiri kare
mu runini ya gose nkaje umukenyezi ndinze nkura nkibumba 200 muhira ngiye kurangura maze kurangura mvuga ati ko nshoye kugira ndandaze ndonke n'ibihumbi 200 byo gusumira abana ariko bamaze kuba intwara ntangira uruhombo runini ya gose
barica ko Clarisse nawe mu byashorera muri Kongo harimo amazi y'ibarafu avuga ko kuja kudandariza muri Kongo bimutunze
ushobora kwicara nkarundi ku mugenzi wanjye turi kumwe muri koperative akadandaza hama naje nkigumira muhira kandi tugakora ibindi bintu byacu neza
hambavu y'ibyo umukenyezi Clarisse asaba ko hoshigwaho imashini ku mipaka zibafasha kubika ibicuruzwa byabo bitahononekarira asaba kandi gukarihiriza ubwenge no gukora amashuri ingendo kugira ngo bamenye uko abandi ku yindi mipaka bakora
turifuza ko dukarihiriza ubwenge uyu mugambi mushasha akomeza turifuza ko dufata mu maboko mu kutubwiriza nk'imashini zo kuzigama ibidandaza byacu bodu huza n'abandi bakorera ku mbibe zitandukanye kugira turabe ku mipaka.
Ikindi abo bakenyezi basaba n'udukarita twobafasha kujabuka, tudasaba kongererwa imisi twagenewe abadandaza bato bato no kubarosa amategeko mabariyeri nayo avuka umunsi ku wundi agakugwaho, serivisi bakazisanga ahantu hamwe ndetse bakanemererwa guca ku mupaka inshuro zirenze imwe, kuko hari igihe ibyo bashoye bihera bakaja gufata ibindi. Berekana ko kugira ushike ku mupaka wa Kongo n'u Burundi hari bariyeri zirenga zine bahagarara, ko berekana ibyangombwa, ibyo bavuga ko bibatesha umwanya munini cyane. Iyo batashye batebye naho ngo hari igihe barara ku kiraro kubera basanze bariyeri bazugaye, ibyo bigategwa n'uko batangura kudandaza batebye bigatuma batahabwije. Kuri ibyo bibazo byose bishikirizwa nabo bakenyezi, umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere aremeza ko ibyo bibazo bihari kandi bizingamitse abakora urwo rudandazwa ndengambibe. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka haratangujwe umugambi wo korohereza abakora urwo rudandazwa, ukaba banatangurijwe ngaho mu Gatumba intara ya Bujumbura. Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko uwo mugambi uzobinyisha kuri ibyo bibazo.
Uwo mugambi ahanini harimo gushyiraho inyubako nziza zifite bisaba ukuzukuri mu byo mwashikirije zose basimara abapasoni mabarimisha yuko nk'uko mwari yaje abariko barategura uno mugambi no bamenyesha yuko uyu mugambi uje kwishyura ibibazo bimwe bimwe bari musanze mufite.
Ubwo rudandazwa rukugwa n'abakenyezi ngo rubagirira akamaro bagatunga imiryango yabo. Abo bakenyezi barizeye ko bazova mu rudandazwa ruto bagashika ku rugero rw'abadandaza banini niboroherezwa mu nzira bacamo baja kudandaza. Ubushikiranganje bw'ubudandaji bumenyesha ko hazubakwa ibivuko bitandukanye, amabarabara ajayo hamwe n'inyubako nziza kugira ngo abadandaza boroherwe. Cherise Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ntumbero ko nka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi kusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Abatwumva mwese aho muri hose mugume mu byishimo bya Noheli. Ndore ubutumwa bwa Noheli bw'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika Nyarwanda Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda Arikiyepisikopi wa Kigali.
Imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi nziza ku miryango iba yateranye, ndetse bamwe bavuye hirya no hino badaherukana kugira ngo mwifatanye gusangira no hino kwizihiza. Noheli rero ni umunsi mukuru mwiza w'umuryango. Yesu Kristo umwana w'Imana n'umukiza wacu muremyi w'ijuru n'isi yemeye kuza kuba umwe muri twe no kubana natwe, ahitamo kuvuka n'umuryango rwo rutagatifu rw'i Nazareti, bitugaragariza agaciro gakomeye k'umuryango. Ariyo mpamvu rero Noheli ku buryo bw'umwihariko aba ari umunsi mukuru w'umuryango. Yesu Kristu ni urumuri, ni urumuri duhishurira ukuri k'ubuzima n'ukuri k'urukundo Imana dukunda, ikaduhishurira ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi umwe Imana Data. Ariyo mpamvu rero Yezu umukiza watuvukiye ari umwami w'amahoro. Uko abantu bamenye ko ari abavandimwe barushaho kubana kivandimwe mu rukundo, ntihagire icyo bapfa, ibyo hari icyo badahuje bakabyumvikanaho, ariko hatageze wangundi cyangwa se umugirira nabi. Niyo mpamvu rero ari umwami wa mahoro nuhirirangwa n'urumuri, urumuri rwarasiye hejuru ya Betelehemu, ijuru rigakinguka, abamarayika mu ijuru bakadusogongeza ku birori biri mu ijuru. Niyo mpamvu umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi mukuru w'isi yose, ku bantu bose ku isi abamarayika bararimbaga bati Imana nisingizwe mu ijuru, n'abantu ku isi bagire amahoro. Duhishurira rero ibirori byari mu ijuru basingiza Imana.
Ubutumwa bwa Noheli bwa Cardinal Antoine Kambanda, Arikepiskopi wa Kigali. Abijuru baririmba Noheli, niyo ndirimbo dusorejeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umwana utabwirwa yica inyoni itaribwa. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.